yumva n'ijwi rya Amerika. Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteza amatwi, abagitangura kutwumva, ndetse namwe mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Aloys Bigirimana, nije ndongoye ibi biganiro. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turazakubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Amakuru mu karere u Burundi kuri wa 27 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2017 niho bwavavanura na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ikorera Irahe mu Buholande. Hari haheze umwaka Burundi bwandikiye ONU buyimenyesha ko bwafashe ingingo yo gusokora muri iyo sentare. Mbega ibi bivuze iki ku Burundi no kuri iyo sentare ubwayo? Mugenzi wacu Etienne Karekezi yarabajije Professor Charles Kambanda, umuhinga mu by'amategeko, akaba n'umwigisha muri kaminuza St John's ni muri leta ya New York, aha muri leta z'umwe za Amerika. Aravuga ingene abibona.
Ruriya rukiko rwashyizeho itegeko litwa treaty, kandi mu mategeko mpuzamahanga ibihugu binjira muri treaty kubera ubushake bwabyo kandi bukanavamo kubera ubushake bwayo. Ni nayo mpamvu iyo twigisha ibintu bya treaties kuzikora treaty cyangwa amategeko mpuzamahanga, buri tegeko buri treaty mpuzamahanga kireka exception ya zimwe nkeya cyane ziba zifite provision ko ibihugu byasohoka bitewe n'inyungu zabyo cyangwa bitewe n'icyo babishaka.
Zimwe mu mpamvu leta Burundi itanga, ndavuga minisitiri w'ubutabera w'Uburundi atangaza, nuko ruriya rukiko mpanabya mpuzamahanga amategeko arushyiraho ni meza, amategeko arugenga ko ari meza, ariko ko imikorere yarwo uburyo amategeko ashyirwa mu bikorwa ko ari byo Uburundi bukemanga cyane, ko ruriya rukiko rwa rwaratangiye gukora anketi ku bijyanye n'ubwo bwicanyi n'ihota ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi. Ni ukuvuga ko ku bijyanye na ziriya za nkete birahagaze.
Mbere na mbere urukiko ruriya ukuntu amategeko y'uriya rukiko ukuntu ameze, umushinjacyaha ntiyakira ibyo abantu bashobora kumva byabaye mu gihugu runaka, cyangwa we umushinjacyaha akabona ibintu biri gukora mu gihugu runaka akajyayo kubigiraho anyete. Noneho iyo anyete ya mbere cyangwa ziriya informasiyo za mbere zikurikirwa no gufungura dosiye. Gufungura dosiye ni ukuvuga ngo umushinjacyaha aba atangiye gutekereza seriously kuri kiriya gihugu, kuri biriya byaha, atangiye kureba ibintu preliminary neba koko ibintu bivugwa byarabaye. Ku nevo ya gatatu habawo ikintu cyitwa gutangiza investigation. Noneho ku bintu byabaye mu Burundi, numvise umushinjacyaha w'urukiko Barahe yaravuze ati yafunguye dosiye, navuga ngo ari kuri faze ya mbere. Faze ya investigation ntabwo iratangira. Noneho kuba Uburundi bwavuyemo, hari ikibazo kiri tekinike bari abantu ba ISS bagize. Noneho kubera ko kugira ngo habe investigation ku byaha runaka mu gihugu runaka, ISS egombye kuba ifitanye umubano n'igihugu runaka n'igihugu kivugwa. Kubera ko investigation z'ibyaha bizajya mu rukiko mpanabyaha zigombye kuba zikozwe neza kandi zizanye ibintu bifatika, ibintu ushobora gukoresha umuntu kumurega nyine agahamwa n'icyaha. Noneho kubera ko Uburundi none bwavuyemo nta obligation ya ku rwego rw'amategeko Uburundi rufite bwo gukorana na ISS, navuga ngo Uburundi bushobora no kwangira ISS kwinjira mu Burundi. Icyo gihe ISS ntabwo ishobora kuba kugira icyo ikora, ahubwo maybe biramuse siyumva igishaka gukurikira ibintu bya Burundi. Icyo bakora ni ukujya mu kanama gashinzwe umutekano bakakonvisinga akanama gashinzwe umutekano, kubera ko akanama gashinzwe umutekano ko kafite gashingiye kurindi tegeko n'ubu binyura muri iriya treaty, ko kafite ububasha bwo kohereza urubanza mu ruriya rukiko kabone n'ubu igihugu kivugwa kitari umweri ya treaty yashyizeho uriya rukiko
kitarurimo.
Ikibazo cyavukana none ni uko ibihugu bigize kariya kanama bifite ububasha veto power, ntawe wimvikana ku kibazo cyo Burundi.
Urashaka kuvuga iki? Ibitumvikana ni ibihe?
Ubushinwa n'Uburusiya bukomeza kuvuga buti ibihugu byo mu Burayi bishaka gukoresha ruriya rukiko guhindura ubutegetsi mu Burundi, kubera ko biriya bihugu byananiwe kubihindura mu buryo wajisirikari kuindu kutegitse mu Burundi mu buryo bwagisirikare noneho ubushinwa no Burusiya bobo kavuga bati muve ku kibazo cyo Burundi ne kibazo kireba abarundi bazakemurira kandi nabi ubwo bigize uruhare muri byaize uruhare muri kiriya kibazo bigombye kure kutwerakomeza kwivanga mu kibazo cyo Burundi
ndabashimiye cyane Professor Charles Kambanda tuvuganye ari naha mu mugi wa New York muri Amerika
murakoze
mu Rwanda ishyirahamwe rirwanya ibiturire n'akarenganyo Transparency International Rwanda risaba leta y'u Rwanda korohereza abanyororo kubona uburyo bwo gutumatumana ko mu buryo rusangi aho bafungiwe iryo shyirahamwe mu bushakashatsi ryakoze ryasanze mu mabohero abanyororo batunze telefone mu buryo bunyuranye n'amategeko umenshi makuru w'ishyi rya Amerika Asumta Kaboyi ari mu Rwanda niwe yadukurikirana iyo nkuru
uyu muryango ugaragaza ko basanze hari abagororwa batabona babunganira ko basanze abagororwa bajyanwa nabi bagiye kuburana ibintu bibangamira uburenganzira bwa muntu Transparency Rwanda ivuga ko imodoka zatwaraga abagororwa mu gihe bagiye kuburana zabaga zidakwiriye uburenganzira bwa muntu zidatwikiriye ku buryo imvura yagwaga ikanyagira abagororwa ndetse n'izuba rikaba ryabarengeraho gusa uyu muryango ushima ko hari ibyagiye bikosorwa muri uru rwego uyu muryango uvuga ko hari uburenganzira bwo gusurwa bwo kutabona amadosiye kutabonana n'ababunganira uburyo bwo gusenga n'ibindi wasanze abagororwa badafite mu buryo buhagije Transparency Rwanda igaragaza ko hari uburenganzira yasanze abagororwa badafite kandi bwibanze ari bwo kubasha kuvugana n'imiryango yabo uyu ni Madame Ngabire Makire umuyobozi wa Transparency Rwanda
ntabwo ushobora kubaho utavugana n'umuryango wawe utabaza amakuru ya umuryango wawe wafunzwe usize umugore n'abana cyangwa umugabo n'abana ese ntukenera kumenya uko baramutse nuvango ziriya cabine publique nabo bazajya batelefona bavuge bati turashaka imfungwa naka afite dossier numero runaka kuko uri muri gereza ubuzima hanze burakomeza ugize ucyupfushije umuntu ni ngombwa nabwo kuburyo bavugana mu bimenyekana nibyo bavugana bikamenyekana
iki kibazo cya telefone rusange urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa rwemeza ko rwatangiye gushaka uko cyakemuka bwanashukura umungu Patrick ni umunyamategeko mu kigo gishinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda
kujyanye n'iki yo guhamagara telefone RCS yakoze ubuvugizi twandikiye MTN tubasaba yuko izo telefone zatangwa bakatugorongo kugira ngo bafungwa binjiza telefone mu buryo butemewe bicike dushaka yuko hajyaho umurongo bahuriho bose uruki buri mufungwa ajya agira isaha yo guhamagara umuryango niba akeneye guhamagara MTN dusaba yuko twabisaba muri rura twarayandikiye kugira ngo duhereze uwo murongo abafungwa bazajya bakoresha none ndiyo tubasha n'uburyo bwo kontrola communication bagira n'imiryango yabo
ikibazo cyo gucyura abagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira byari byasabwe n'uyu muryango nacyo cyagarutsweho mu bushakashatsi bwakozwe na Transparency International Rwanda uyu muryango kavuga ko aba bagororwa bashaje n'abafite indwara zidakira ari umuzigo kuri leta y'u Rwanda
kenshi hari nubwo ufunga umuntu nyine kugira ngo ukingire abandi bantu ugasanga umuntu utagifite cyabatwaye none wajye kureba ugasanga arabera leta umuzigo kandi aya mafaranga buri yagereza ifite bije nini cyane kavuga utaya amafaranga atunze imfungwa n'abagororwa wayashyira mu masantre de sante cyangwa mu bigo by'amashuri byagira icyo bimara byo cyo bimarira abantu kurushaho kavuga rero uti bishoboka umuntu ubona koko umuntu w'imyaka 90 arakora iki muri gereza umuntu urwaye indwara zidakira nyine tuzi zidakira umuntu arwaye diabete ahubwo noneho leta irihira mushakira na regime twebwe rero tukumva uwo muntu yarekurwa akagenda akabasharije y'umuryango we
nubwo hari imyanzuro imwe n'imwe yavuye mu bushakashatsi inzego za leta zatangiye kubonera ibisubizo ikibazo cyo kurekura abasaza n'abadafite indwara zidakira kirasa n'ikitavugwaho rumwe n'abantu banyuranye uyu ni Maitre Kayitare Dieudonné wo mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda
numva ko societe civile dakwiye ku vuga mu magambo hanyuma kindi cyakarebwe no kureba ibyaha bakurikiranyweho ni ibi dufate niba nk'umuntu ibyeze tubona niba umuntu yarafunzwe ruko yihe kuyakica umugore we cyangwa umwana ntabwo mbona hazagaruka muri societe bamugaruye ikindi nibwira ko butabera abantu bakagombye kubutandukanya n'amaranga mutima ya muntu iyo habayeho icyaha inkiko zigafata icyemezo umuntu agahanwa kugarura umuntu wahanwe ngo nuko akuze cyangwa arwaye muri societe ntago ukemuye ikibazo ese wa mu victime we kongera kumugaruraho ntuba ukemuye ikibazo cyo wakoze icyaha ariko utirengagije ikibazo cyakorewe icyaha.
Ibyavuye mu bushakashatsi ku burenganzira bw'imfungwa byashyikirijwe Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda. Imiryango itegamiye kuri Leta irengera uburenganzira bwa muntu ikemeza ko hari ibigenda bikosorwa ku mibereho myiza ikwiye abagororwa nubwo bitaraba ijana ku ijana. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabashimiye bagenzi bacu, ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabaramukije nshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe zimwe zimwe mu ngingo y'ivyo ndabateguriye.
Iyo tariki twebwe ntacyo tubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki senare mpuzamahanga vyaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi.
Uyu ni Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'abarundi babuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI. Avuga ko kubona Burundi guhera rino genekerezo rya 27 rutakibarizwa muri iyo sentare ataco bitwaye. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ngenda bahikaze kuva mu genekerezo rya 27 ukwezi kwa 10 u Burundi ntibukibarizwa muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI ifisi icicaro laye mu Burundi. U Burundi bwari bwarungitse urwandiko rwo kuvavanura niyo sentare itariki 18 z'ukwa 10 mu mwaka w'2016 iryo kiyeteriza gushika mu minu ya CPI igenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2016. Amategeko agenga CPI avuga ko inyuma y'umwaka umwe ironse rwandiko ariho igihugu cemererwa gusezerana nayo. Navuganye mu kanya na Ernest Sagaga yahuze ari umuvugizi w'iyo sentare ambwira ikigiye gukurikira.
No kuvuga ko Burundi buvuye mu masezerano ya Rome ishyireho ruriya rukiko burero nubwo ko itakibarwa mu bihugu bigize ruriya rukiko mpana byaha rwira.
Hagaca hakurikira iki? Ibyaha byari byarashikanywe mu minwe y'iyo sentare, ibyari ko birashikanwayo, ni ukuvuga ko bitagikurikiranywe n'iyo sentare?
Ni ukuvuga ko iyo sentare itagifite ububasha bwo gukurikirana ibyaha ubundi ikurikirana bibera mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi. Nta bubasha bushingiye ku masezerano kuko nyiri Burundi butakiri muri urwo rukiko n'ibyo kigeze cyo kuvamo. Gusa nanone biturutse ku Burundi, hari igihe Burundi bushobora kwemera ko urwo rukiko rukomeza gukurikirana ibyaha byakorewe mu Burundi nubwo bwaba butakiri mu muryango. Ntabwo bivuze ko urwo rukiko nta bubasha rwagira, ariko ibyo byaturuka ku bushake bwa Leta y'u Burundi. Ishobora gutumira urwo rukiko rugakomeza gukora amaperereza, ariko bitabaye ibyo cyangwa se bidaturutse ku kanama kabone gashinzwe umutekano ku isi, nta bundi bubasha urukiko rwa rugifite rwo gukurikirana ibyaha bikorewe mu Burundi cyangwa se bikozwe n'abarundi.
Ako kanama ka ONU ko karafise uburenganzira bwo gusaba yuko iyo sentare ikurikirana ibyaha byo mu Burundi nubwo Leta y'u Burundi itaba yabahaye uruhusha.
Nibyo yako kanama gashobora gufata ingingo gashingiye kuri chapitre ya 7 ijyanye no kubungabunga amahoro n'umutekano ku isi, ukaba rwasaba ubushinjacyaha mukuru w'urukiko kuba yakomeza gukurikirana ibyaha bikorerwa mu Burundi n'iyo Burundi bwaba bwaravuyemo. Niko byageze muri Sudani, nako byageze muri Libya. Ubwo rero urumva ko hasigaye inzira ebyiri, iy'uko Burundi bwatumira urukiko cyangwa se akanama ka ONU kasaba urukiko kukumizo kora matoroza mburundu.
Ni tariki ishitse mugihe amwe mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politiki yari yaratanguye umugambi yise uwo gushikana imbere y'ubutungane bwa CPI igihugu c'u Burundi. Ivyo vyaha barega igihugu c'u Burundi iyo sentare izobandanya ibikorerako canke ko u Burundi bwakuyemwa karenge ntibishoboka. Izo mushira zibiri zivuye kuri ONU canke zivuye kuri igihugu c'u Burundi zidatanzwe.
Zidatanzwe ntibishoboka, no kuvuga ko igihe cyose Burundi bukiri mu bihugu byasinye ayo masezerano niyo bwaba bwarasabye kuvamo ariko butaravamo, urukiko rufite ububasha bwo kubandanya bukora amaperereza abo bwakurikirana abo bwashinje ibyaha. Ariko mu gihe Burundi buvuye muri ayo masezerano, ni ukuvuga ko hatabaye ubwo busabe bw'ubutumire cyangwa se kwemeza icyakanama kabone gashe umutekano ku isi icyo gihe nta ubasha urukiko ruzaba rugifite kugira ngo rwakomeza mu perereza mu Burundi bikaba birangiye
no kuvyaha
byako nka Amerika bizafatwa nk'ubusinwa n'ibindi bihugu byose bitari muri ari amasezerano ya Roma
no kuvyaha byakozwe Burundi bukiri muri iyo sentare
kugeza umunsi Burundi buriyemo ubwo nuko kubwubasha urukiko urangira aho ngaho icyo abantu bagomba kuva nuko urukiko rukeneye ku gihugu rugwaba rukoramo amatereviza rukorana narwo ariko mu gihe urwo icyo gihugu kitakirimo aya masezerano urumva neza ko ntabwo rutegetswe ntabwo rugomba gukomeza gukorana n'urwo rukiko ngo nubwo ko nta bubasha ku rukiko rwaho rugifite bwo gukomeza gukora amaperereza muri icyo gihugu
ari nk'hamwe ubutegetsi buhindutse ubwo butegetsi bushasha bugasaba gusubira kuja muri ayo masezerano ya Roma CPI icyo gihe bwemerewe ibyaha biba byarakozwe muri uyo mwanya butarimwo ubwo butegetsi burashobora gusaba yuko iyo sentare ibikorekirana
ubyo birashoboka kubera ko byaha rukiko rukurikirana bakuvuga ibyaha bikorewe nyoko muntu ibyaha bikozwe mu ntambara na genocide ntabwo bigera ntabwo bisaza mu gihe cyose byaba byarakozwe urukiko rufite uburenganzira bwo kwikurikirana ntabwo bisaza ubwo ko ejo neza ubundi hari amasaje leta nshya Burundi ishobora gusaba gusubiramo amasezerano cyangwa se itandarindiriye gusubiramo amasezerano ishobora gutuma urukiko kuza gukomeza amaperereza cyangwa se gutangira amaperereza ku byaha byaba byarakozwe mu gihugu.
Ernest Sagaga mwahoze muvugira sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika mwakoze.
Mwakoze namwe.
Nongeye kandi mvugana na Maître Armel Niyongere ari mu runani rw'abashingwamanza baburanira imiryango y'Abarundi yabuze ababo kuva muri 2015 yituye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ambwira ko ivavanura rya CPI n'u Burundi atakinini rihindura.
Iyo tariki twebwe ntacitubwiye na gato kuko dusanzwe tuzi yuko n'inyuma y'iyo tariki senare mpuzamakungu mpanabyaha ishobora kugura amatohoza ku Burundi. Dusavye rero imiryango yabuze ababo yuko yorema kuko turacize ubutungane mpuzamakungu yuko utazoreka ibyaha byakozwe mu Burundi ngo bireke guhanwa. Ubu rero dushaka kumenyesha yuko inyuma y'iyo tariki leta y'u Burundi izobibwirizwa gukorana n'abahinga bazobari kwagira amatohoza mpuzamakungu ariko senare mpuzamakungu mpanabyaha irashobora kugura amatohoza kuva ivyaha vyakozwe 2015 gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi kuvuga rero yuko abakoze ivyaha mu Burundi batoshira agati mu ryinyo ngo azokurikiranwa amatohoza azokurikirana kandi uzokwagirwa n'ivyaha azohanwa hakurikije amategeko agenga iyo senare mpuzamakungu.
Ikigiye kubandanya ku rwego rwanyu muri urwo rugamba muvuga mwari murimwo ni iki?
Ikigiye kubandanya nuko tubandanya twegeranya ivyemezo dusaba imiryango yabuze ababo kubandanya yegeranya imitahe yabo kugira tunukire senare mpuzamakungu mpanabyaha ku vyaha vyakozwe imbere y'itariki 27 z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Ariko ni vyaha bizobandanya bikorwa tuzokwabandanya twegeranya gushikaho tuzoguma tudusemerera dusaba amakungu yuko yotabaranya akurikirana abakora ivyo vyaha vy'ubwicanyi buhanwa n'amasenare mpuzamakungu.
Gushika ino saha iyo sentare mpuzamakungu mwari mumaze kuyiha amadosiye angahe?
Twe tumaze kuyiha amadosiye arenga 1400 hamwe n'ibindi vyemezo amatemonyaje ajanye n'ingene ubwicanyi bwakozwe mu Burundi bukorwa n'inzego z'umutekano n'inzego z'igihugu.
Hari ico yari bwatanguriye kubikorera ko
kuva mu kwezi kwa kane k'2016 yaruguriye amatohoza y'ibanze uburo twari turarindira ko rugura amatohoza nyizina kandi turize yuko ayo matohoza azokugurugwa vuba cyane.
Amela Niyongere tubashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Tukivuga rero kuri iyo nkuru yo gusokora akarenge muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku Burundi, umushikiranganje w'ubutungane bw'ico gihugu Yeme Laurentine Kanyana yagabishije ko kuva muri iyo sentare bidasigura gusasira indava ukudahana abajejwe intwaro umutekano n'ubutungane, abahamagarira kurushirizaho gukora bisunze amategeko banubahiriza agateka kazi na muntu.
Nta deni dufitiye iyo sentare, nta rubanza dufiseyo, Uburundi buvuyeyo neza horo n'umutekano nta gifashi na kimwe, Uburundi buravuye muri iyo sentare. Bikomera amashyi.
Uno mushikanganje ubutungane mu Burundi Hemero Quentin Kanyana yari yakoranije zimwe mu ndongozi z'igipolisi abajejwe intwaro ubutungane hamwe n'umushikiriza manza kizigenza wa Republika ahejeje gutangaza ko Burundi buvuye muri CPI. Kanyana yasiguye muri make impamvu zayo butumye
ari amasezerano uko yari yanditswe Burundi ukaheza bukayajamwo yari mabi yoyo ababaye babi nabagomba kuyashira mu ngiro bakayaha intumbero atari yo yarafise twobabwira yuko kubona aya masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini hazogire uwo hotera gateka kazina muntu bifatiye kuri vyavyaha bikomakomeye hiho nyabwoko ubwicanyi bw'agahomera bunwa murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubigwanya uburundi n'ibindi bihugu vya Afrika byagiye kubona yuko ibiriko birakogwayo bibihuye n'ivyo bihugu vyemeje akarorero ni vyagiye ba mu bihugu bimwe bimwe byagiye bisambuka hitwazwa yuko yose ntari kwirakora mugigakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu mwarabonye ivyo bari bagamije ku Burundi abansi b'u Burundi baragombye gusambura igihugu
mushikanganje w'ubutungane yemeza kandi ko ari intambwe idasanzwe Burundi buteye
no musi no musi w'isabukuru ku gihugu cyacu umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu ubwigenge bw'igihugu nabwo murazi yuko ariryo shingiro y'iterambere ku gihugu kuko giheza kikiteza imbere atanumwe ariko aragicinyiza atanumwe ariko aragitegeka ngo kuri uku cyangwa kuriya uko nshaka ariko abene gihugu indongozi z'igihugu zigatunganya igihugu zifatiye ku neza y'abene gihugu ku neza igihugu
iyo neza umufatoni Kanyana asanga tawo kuyumvira kuyicuvya yikitse nyuma yo kwisokora ku Burundi mu masezerano y'Iroma agenga CPI
nitwaje kuvuga yuko mu Burundi ibyo vyaha bitazohana oya amategeko mpana vyaha y'u Burundi aravuga neza kuko dicaha cihonya bwoko vyaha vyagohomena bunwa nibindi vyaha byose iri ya sentare yotegereje kuja gukurikirana hamwe igihugu kitabikurikiranye biri mu mategeko twebwe nk'abaserukira izo nzego zitegereza kubahiriza amategeko dutegerezwa kumenya yuko ikintu icaha nk'icyo gishitse mu gihugu teza kubikurikirana duhiriwe duhishije ibyo bifuza ntivyabaye nta vyaha cihonya bwoko vyabaye mu Burundi nkuko babivuga nta vyaha byagahomena bunwa byabaye ngaha nkuko babisigura kuko iyo babihari uno munsi bya birego byose baza barajyana kuturega cyari kuba byabaye urubanza none murabona ko tuvuye atarubanza turagira
ayo mahirwe Emero Hantine Kanyana nayifuriza abarenganywa mu gihugu
abene gihugu bafunzwe harabafungirwa mu ntara atariho bakoreye icyaha atariho bavuka tukaba twarateguye amasekeza menshi yo kugira ngo babasange aho bafungiwe bakiri imanza kuko nidushaka yuko ari umuntu umwe afungirwa ubusa iyindi ntumbero yatanzwe ni ntumbero ijyanye n'ibyo byo kuza turaja kuraba abo bafunzwe buri kwezi iyindi ntumbero umushikiriza manza afise dossier imbere yiwe ategereza gusigura buri kwezi akavuga igituma iyo dossier itari kwirahera iyindi ntumbero niyo kugwanya igiturire mu nzego z'ubutungane igiturire nico gituma umuntu afungirwa ubusa igitunjo gituma urubanza rucibwa nabi
sentare mpuzamakungu mpana vyahayira CPI yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi mu 1998 ku bihugu 120 vyari vyitavye inama yo kuyishiraho indwi vyaransinginga ishinga 21 navyo ntaco vyayivuzeko Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi cikuye muri CPI eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Abantu barenga 10 bari bakomeretse muri bo batatu bakaba baremvye amazu arenga ijana nayo arasambuka mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania byatumwe n'imvura ivanze n'igihuhusi yaguye mu bice yo kambi iherereyemwo umenyesha makuru wacu muri Tanzania Pierre Clavernion nkuru yashoye kuvugana na zimwe mu mpunzi ziri ngaho mu kambi ya nduta dukurikire inkuru yaduteguriye
abari mu kambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania bavuga ko imvura yatekeje ibintu yaguye ku mugoroba w'ijoro wo yuwakane bemeza ko yomvura yarimwo umuyaga mwinshi n'igihuhusi bigatuma amazu arenga ijana yubakishije amahema guruka ayandi yubakishije amatafari arabomagurika abantu 14 ubu bari mu bitaro kubera bakomeretse baguweko n'amazu hamene biti nk'uko uyu yabibwiye ijwi rya Amerika
ibara ryaguye amazi yabomotse nacyo nzone bumutse amazi ashika 38 ego mbere habomotse amazu n'abantu bashika 8 bakomereka mbere harimo babiri bakomeretse cyane na zone ya kabiri harimo batatu bakomeretse ego kweze mutate ubwoba bw'abantu abakomeretse bashika ku 14 bari kwa muganga batatu niyo barembye cyane basitukuye ko n'igiti igiti cyaguye ku nzu nyine inzu kibagwako
ubona bavuga ko abantu basigaye bifumbereje kuko utwo bari bafise mu nzu twose twatwawe no muzurira w'amazi muri ivyo byatwawe harimo ibikoresho by'abanyeshuri hamwe n'udufungurwa bari bafise abenshi muri bo bace bihutira kuja gusaba indaro mu babanyi babo
imvura nyine irimo ibirozi ni kuvuga amazu ya setagwe mu zone y'indwi nk'indwi nk'ijana mu zone y'umunani indunga miro yemwe ni nyinshi rwose mbere yego yabamaguritse menshi ibiti na byo birasidagurika nyine bimwe byatigwako ibindi bikagwa bikabyihushira mugabo nyine abantu bari muri ayo mazu nyine barifumbereje kuko ubu ntibagira icyo bivuga ntibagira iki nyine abagize imana nyine ntibahitane bari ngaho nyine ubona bari kubarandura byatakiwe n'imvura nyine mu nzu indani amashure gusa uretse yuko imvura nyine yana kuko nta madirishya barashyira ibitabo birabora iki nk'abo iyo yaguye batari hafi bo badusanga ibitabo byose byuzuye amazi
wageze inzu zimwemera zirazambuwe kandi zitahora zizambugwa
izo mpunzi zisaba uwo bishobora ko yobagarukira ko vuba batinya ko n'indwara ziva ku isuku rike zishobora guca zibafata ikindi basaba nuko bosanurirwa amazu kuko batagira aho bakika umusaya
abifumbereje rero n'ingorane dufite ni uko ishyiramuze zijye kubaka diyaratira hamwe na ayarani baraduheguye urwego ko bari bubatse inzu z'amatafari abanyagihugu barabasakarira n'amabati rero baraduheguye yuko inzu iramutse igurutse ikava ko amabati atavye kugusanira ari guca baguha iki ari guca baguha itenti y'ihema naho nyine rero guca bitwara igihugu zibica nk'izitatu kugira uronke iyo tenti rero abantu barifumbereje gusa bariko barasaba indano nyine mu yindi mihana bahicutse ntibyari bazobaha ayo makeredi cyangwa babaha ayo mahema kugira bagere ku nzu kuko n'amatafari yabomaguritse cyane urumva n'ibyo bahora bafungura byose byatikiwe ngaho mu mazu nyine baricaye barafumbereje kuko basaba ifungurwa mu mihana bisanye n'iyo ngorane
intare ya Kigoma iyo kambi impunzi z'abarundi iherereyemwo imaze iminsi irimwo imvura nyinshi hamwe n'urubura ku murwa mukuru w'igihugu ca Tanzania hoho i Dar es Salaam hari n'indege yakorotse kubera imvura nyinshi yatumye ikirere gihinduka Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
Pierre Claver Niyonkuru rakenuye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika n'ikiganiro wanyu mu ntara bashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com
Slay mama, slay mama. And I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba. Dumb, baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja. Ngira kumunda, baby. I say roja. Cause I'm a slay mama. Ngira kundu wambe. I say roja, roja. Biggie money, show me love with your biggie money.
Slay mama,
with your busy body. You to the talk, I don't like you talking.
Slay mama,
me I want Gucci, Gucci. I think all that.
Akaririmbo ni Slay Mama ku muririmbyi w'umunyarwanda kazi yitwa Neza asanzwe aba mu gihugu cha Canada. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tuyifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mutunge mutunganyikwe
Baby boy lost it I be slay mama Slay mama And I know you wanna roll with me yeah. Everybody knows that you be dumb baba Dumb baba And I know you wanna
touch my thing. Hey, I say Roja, Roja.
Abandanya kudukurikirana mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri